ubimenye, ubimenyesha abandi. Bimenye ubimenyesha abandi ni kiganiro cha Radio Inzamba mushikirizwa na Oso Prosper Nzisabira.
Chuti bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe namwe bakunzi ba kino kiganiro bimenyesha abandi turabahaye ikaze. Uno munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino dukura mu bimenyesha makuru bitandukanye. Hari ururimi rwa kera cyane rugiye kuzimangana kuko rusigaye ruvugwa n'abantu babiri bonyine batarenga. Nuko tubisanga ku rubuga wezitatu akaburungu research gate akaburungu net ngo rurimi rwitwa ayapanecho rurimi rw'abakurambere bo mu gihugu cya Mexique. Abahinga mu by'indimi bikaba bitazoborohera kugira ngo bakize ubwo rurimi ayapanecho niruzimangane. Mutikuki nuko asigaye abantu babiri bonyine bakivuga ubwo rurimi. Abo bantu nabo ni Manuel Segovia na Isidro Velasquez. Abo bantu babiri bakaba batagicana uwaka, batakirabana giza, batakivugana kubera bacanyemwo. Zongyane zabo zatumye umwe ajya kure y'uwundi aramuhunga. Ubwo rurimi ayapanecho niyo nzira yo kuzimangana kuko nabo bantu babiri bari basigaye baruvuga batakiruvugana. Urashobora kwagura ibirato bikwegereye bikurya ukoresheje ibirayi bibisi. Birashika kugura ibirato ubona ko bigukwiye ariko ushitse muhira bikagufata utambutse hoho ukumva birakurya. Nkuko byanditswe n'ikinyamakuru wezi tatu akaburungu Conso Globe akaburungu com ngo kugira ngo izo ngorane uzikire ufata ibirayi bibisi ubona ko byokwinjira mu birato gushika imbere aho amano agera. Ubonye ko ivyo birayi bikwirwa muri izo birato ucubikuramwo ukabihwata ukacubitekera mu bipapuro ugasubiza mu birato ukegeza hahandi nyene amano agarukira. Ivyo bikora mu ijoro ivyo birayi bikararamwo gushika mu gitondo. Iryo joro ryose ibirayi uko bigenda biruma niko bituma ibirato vyaguka. Ivyo birayi bituma kandi n'umunuko uba muri izo birato uhera. Muramenya neza izo zo kwagura ibirato ukoresheje birayi bikunda ku birato bikozwe mu rusato bita cuir mu rurimi rw'Igifaransa. Hari umutamakazi yamaze imyaka 65 atwara imodoka imwe atigeze ahindura. Yvonne ni umutamakazi w'imyaka 94 aba mu gihugu cya Normandie. Yvonne yaronse uruhushya rwo gutwara imodoka bita permis de conduire mu rurimi rw'Igifaransa mu mwaka w'1952 afise imodoka iri mu bwoko bwa Peugeot 2003. Iyo modoka akaba ayimaranye imyaka 65 atasanganya na rimwe arigeragira. Mu mwaka w'1992 niho honyene Yvonne bamutumye ko mu gisata kijejwe iby'uruja n'uruza mu mabarabara. Aho naho kwari kumubaza igituma agendesha imodoka yiwe gahoro gahoro. Yvonne akaba afise amakenga y'amategeko mashasha ategeka abantu barenze imyaka 70 kubanza kugirisha ibipimo kwa muganga imbere y'uko bemererwa kubandanya bagendesha imodoka. Nkuko byanditswe ikinyamakuru wezi tatu akaburungu acti akaburungu fr. Umutamakazi Yvonne akaba yashikirije ati ndoguriye twa mugina nzi kugendesha imodoka nitonze ariko ku myaka mfise 94 ntihobura utugorane tujanye no kubona canke kumva. Hari umwana w'umukobwa afise imyaka 19 yavyariye mu nzu y'ubutambiro bita boîte de nuit mu rurimi rw'Igifaransa. Muko vyanditswe n'ikinyamakuru la Depeche kuri wezi 3 akaburungu la Depeche akaburungu FR uyo mukobwa yavyariye mu nzu y'ubutambiro bita O Club iri i Toulouse mu gihugu cyo Bufaransa hari mu mwaka uheze w'ibihumbi 2019 mu gihe ryo kwigenekezo rya 11 ukwezi kwa 12 muri iyo joro abakozi bo muri ubwo butambiro ntibabaye bacitayeho abaje kwinezereza kuko bari batwawe n'ivuka ry'umwana ribereye muri iyo boîte de nuit mu bakozi bakorera muri iyo nzu y'ubutambiro abonye uyo mukobwa ibise bimufashe yaciye yibuka kubibwira ubatwara yitwa Marie Hélène nawe acahamagara abaganga bakoresha rusihabaniha ariyo ambulance abaganga baciye bavugana n'umwe muri abo bakozi baraho uko bubandanya bafasha uyo mukobwa mu kurindira ko nabo bahashika umwana yavutse atangorane kubera yuko uyo mukobwa atabwoba yarafise nawe byaramutangaje akana kakayoya kagahungu n'umuvyeyi yakibarutse baciye bajanwa n'abaganga bari bahashitse basanze byatunganye babajana kubakurikirana ikindi nuko uyo mwana w'umukobwa yavyaye atanzoga yigeze akoza mu kanwa ngo yari yaje muri iyo nzu y'ubutambiro kugira ngo yibagize ingorane afite mu muryango banyene iyo boîte de nuit au club baciye bemerera uyo mwana w'umuhungu yavutse kuzokwinjira ku buntu muri iyo nzu y'ubutambiro ubuzima bwiwe bwose atariha Hari indege yagarukiye mu nzira kubera umunuko w'icamwa kinuka cyane. Indege yo muri kompanyi Air Canada kwigerekezo ya 17 ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2019 yari ivuye i Montreal ijya i Vancouver irimwo abantu bagera 245. Imaze umwanya igurutse niho bumva umunuko mubi urenze bituma iyo ndege isubira inyuma i Montreal iyo yajiva. Abagurura iyo ndege ari bo bapilote babanje no kubwira abarimwo bambare bimwe bibafasha guhema bikanabakingira mu maso mu kanwa no mu mazuru bita masque à oxygène ku kibuga cy'indege cy'i Montréal niho batangiye gusaka indege yose naho babika impamba bagiye babona icamwa bita duriane kiryoshye mu kanwa ariko kinuka ku rugero ruteye ubwoba bagisanga muri bimwe umwe yari muri iyo ndege yajya atekeye icyo camwa duriane hakaba hari n'ibihugu byinshi byo muri Aziya yo mu bumanuko bushira ubuseruko byabujije urudandazwa no gufungura icyo camwa kubera umunuko ukiranga Umubu iyuri y'umuntu umununuza amaraso. Umubu kaba ununuza amaraso ari hagati ya milimetero kwadrato 4 na milimetero kwadrato 10 mu minota 2. Ayo maraso umubu ununuza akaba asumba uburemere umubu upima inshuro 2. Umubu upima hafi miligarama 2 n'igice. Urumva ko ayo maraso uyo mubu ba wanunuje ku muntu aba apima hafi miligarama 5. Kubera ko umuntu afise amaraso angana na litiro 5 muri rusangi bisaba imibu imiliyoni ko yomurira rimwe mu gihe cy'iminota 2 kugira ngo amaraso yose amukamemwo Iyo umuntu arondera akaranga muntu bamutegeka gushira ko igikumu ikano muzindi mpapuro zankenegwa bakunda gutegekanye nezo canke icabona ariyo sura gushirako igikumu igikumu rero nico kimenyetso cemewe henshi kuko atawundi yo gisubiramwo ngo acigane nkuko bigana umukono ariyo signature mu rurimi rw'igifaransa nta muntu igikumu ciwe gisa n'ico wundi ku isi yose Kubera ubuhinga bwateye imbere basigaye bafotora igihimba cy'igisho cyitwa iris. Iyo iris nayo nta muntu ayisangiye n'uwundi. Ubwo buhinga bukoreshwa cyane ku bibuga by'indege. Uko biri ku gikumu n'icyo gihimba cy'igisho aricyo iris, niko n'umunuko cyanke akamoto k'umuntu aba avyisangije. Aho abahinga bavuga iyo utaroga utarisiga n'ikintu na kimwe. Tuti bakunzi bagadwe inzamba agateka kawe namwe bakunzi bakino kiganiro bimenyewe menyesha abandi kigarukiyaha. Prosperi Nzisabira nijana hiko ndabashikiriza kino kiganiro muhinga bw'izuma twari kumwe na Inosa ku bw'Imana na ubutaha.
Cyari kiganiro bimenyewe menyesha abandi kuri radio inzamba.